Ndasubiye kwakira mwese hano mu kiganiro Kanguka. Izina ryanje ni Chris Nikumana. Uno munsi ni umunsi wa kane mu ndwi iheze, umunsi wa kane nyene nanaganiriye namwe ku vyerekeye gestion, ku vyerekeye kudadepansa ibintu birengeye uburyo bwawe, kuva yuko umuntu akwiye gukoresha uburyo Imana amuhezagije, ntuje gufata amadeni ku bintu udashoboye ukagendera kuri nivo yawe. Narasiguye gose yuko umuntu yakangutse agendera kuri nivo ariko akaba umwizigirwa muri iyo nivo, ariko Imana ikazosa kumuduza kuri yabonye umutima wo kuwuca bugufi no kumwizigirwa. Nje narabibabwiye muri ya ntahe yanje, nababwiye ngene nari naraboshwe n'ubuzima bw'amadeni. Amadeni nayabayemwo birengeye ndaba esclave, umuja, imbata y'amadeni. Gushika mu 2009 niho nabwiye Imana nti ndahagaritse ubwo buzima, ari gupfa nzopfa ariko sinzosubira muri ubwo buzima bw'amadeni. Kuko amadeni ni kintu Satani akoresha cyane, nubwo uri umwana w'Imana cyangwa umukozi w'Imana ugasanga bigutaye mu mutego, ugahinduka ukitwa umubeshi, ukitwa umwesko, kandi utari umwesko. Ndabwiye yuko umuntu umubwiye ati ndashaka amafaranga yanaya nzagusiza mu ndwi za da desmen cyangwa itariki n'iyi, hanyuma vyashika ugasanga ntabyo ukoze, ugasubira ukasubiza ukamubwira ibi, ugasanga biriya hagera igihuhunga. Narabonye abantu bahunga amashengero, kuvuga ngo muri eglise ugasanga ko ariya Savide n'umuntu aciye aheba iryo shengero, agaheba no kuza gusenga kubera yatinye guhura n'uyu muntu, ugatangura ubu buzima bwo kwinyegeza, bwo guhunga, ugasanga ubahaye umubeshi utashaka no kubesha. Nicyo gituma nashaka kubwira abantu muri Kanguka ikintu cy'amadeni, uwo muco w'amadeni tusaba Imana idushoboze kuwuvako. Kuko nabwire amadeni uyagiyemo urayiboheramwo bikakugora kuyavamwo. Je vyarangoye kuyavamwo kuko uyagiyemo usanga uba mu buzima bw'amadeni. Ndibuka yuko ari igihe wasanga fisi deni ry'umuntu, hanyuma itariki yo mubwiye igasanga irageze udashobora kumwishura, ugaca ufata ideni y'uwundi kugira wishure imwe y'uwa mbere, naho undi wamubwiye itariki yatariki y'igirigere ugasanga ugiye gufata irindi deni kugira wishure wa wundi. Hagera igihe abo bantu bose bakumenya, bose ntiyasubiye guha amafaranga, ugasanga abantu nka bane batanu bose bakubonye kuri umubeshi kandi udafise umugambi wo kubesha. Ikintu ashaka kubwira rero abana b'Imana turi kuri Kanguka, kenshi abana b'Imana abakizwa avuga ati ndizera yuko nzoyaronka. Ntugende gufata ideni ngo kwera wizera ko uzoshobora kuyishura, kuko ahonye uzohava ucika umubeshi, kuko sindiho, si Imana yagutumye ngo ufate iryo deni. Nabivuze hari amakredi ushobora gufata kwera uzi yuko umushahara wawe uyahembwa ugashobora kuyishura, si ibyo ariko navuga. Ndiko mvuga umuntu afata ideni adashobora kwishura ngo ni ukwera yizera. Uko si ukwizera kwiza, kuko ukwizera kwiza ni ukwizera kurongowe na Saint Esprit, Imana yakubariye ugakora ibyo Imana yakubwiye, ariko kwera ngo wizera gusa. Reka dore ku murongo dusoma mu Musiguzi cica gatanu umurongo wa gatanu ahandi umurongo wa kane, Ecclesiastes chapitre 5 verset 5 ahandi usanga ma version yandi verset 4 avuga ngo mieux vaut pour toi ne point faire un vœu et que d'en faire un et de ne pas l'accomplir. Muri biye kirundi havuga ngo wofuma udasezerana hakusezerana ntushitse, kuko usezeranije ntushitse ucika umubeshi. Je niko nababwira narabaye umubeshi kenshi kandi ntashaka kubesha, ugasanga hari imyaka nabaye mu buzima bw'amadeni, ugasanga niko ndemera ibintu, ugasanga biranane gushitsa kubera iki, kubera ndavyifuza kandi ndavyizera. Mu nyuma niho nagiye gusanga kwari kwizera atari uko, ushobora kwizera ibintu ngo nukubyifuza ugaca uvyizera ataca Imana yavuze, ucika umubeshi kandi ugatukisha izina ry'Imana. Aho rero naciye mboka ibintu by'amadeni, nabwiye abantu muri Kanguka ni vyiza nk'abari Buraya muri Amerika hari ama carte de credit, ama carte de debit. Je navuze nti je na carte de credit nshaka, njewe nokoresha carte de debit, ndakeneye gukoresha carte inshoboza kuronka amafaranga mfise, kuko ijyama carte de credit ni systeme isunika abantu mu madeni. Iburaya muhanda bibona canke muri Amerika canke ibihugu biteye imbere usanga bakwinginga, barakwinginga bagashaka kwingingira amadeni. Kubera iki? Amadeni akugira umuja, akugira mu esclave, arakuboha. Ariko nashaka twige kufata engagement canke kwituma ivyo dushoboye, kandi ntusure kwemera ivyo udashoboye, ntusure gusezerana ivyo utari bushitse, sezerana ivyo ubona ko uzoshitsa, kandi urindire isaha y'Imana yo kukuzamura canke kuduza. Imana niyiduza, ntundire kwiduza, ndiho azokuduza igihe kigeze. turabandanya inyigisho turiko igitabo cy'itanguriro mu livre de la Genèse tumaze hafu kwezi nizere ko muri kumanyibiriza mwasomye ibice bine bya mbere byose ari umushasha wosoma ibice bine byose kugira wumve aho tugeze wogenda kuri kanguka.com hamukacuraba muri menu kalendera archive kora inyigisho twatanguye itariki 26 z'ukwezi kwa kabiri 26 février inyigisho y'igitabo cya Genèse itanguriro ni byiza ko tubisoma cyaka by'ukuri ko tuzosoma igitabo cyose kuko twamaze kubona uko ibiri muri iki gitabo biraturaba mu buzima bwa misi yose kuko Imana ko yakora kirya gihe niko ikora no munsi Satani ko yakora kirya gihe niko akora no munsi ikintu twarangiriye tuko turabona ngene Kaini yagize ifuhe kuri mwene se ariwe Abeli uno munsi gufuha biruzuye ashobora gufuha kubonye umwe ateye imbere ikintu cy'ifuhe kikora muri bose gikora mu ishengero gikora mu isi umuntu ateye imbere wamusanga abantu benshi bafuha uyu ubonye umuntu ateye imbere n'umwene so muri Yesu yubonye Imana ikora mukoresha ibitangaza urumukozi w'Imana usanga hari ikintu cifuwe gishobora kuza ukwiye kusenga ukabohoka burundu kuko ifuwe iva kuri Satani iri mu mubiri muri kamere mugabo Satani wayizana kuko maze gufuha ntuzi ibikurikira ushobora gufuhira umuga wawe gufuhira umugore wawe gufuhira mwene so gufuhira wari wese yumaze gufuha hari umuryango wuguruye Satani ashobora gucamo uyu hunye Kayini yarafushe impwemu y'urupfu kiraza iramukoreramwo aja kwica mwene se murongo w'icyenda Imana iza kwaza Kayini ati mwene so Abeli arihe hanyuma Kayini ngene yishuye Imana ngo ntavyo nzi ngo Jesse ndumwungere omwene data je suis pas le gardien de mon frère umuvi yo yishuye amuhaye nubwo yuko hari ikintu cha defensif y'umuntu akoze icyaha yamashaka kwiproteja naso no gutinya Imana umurongo w'icumi Imana imubwira ngo amaraso ya mwene so ariko ararira ariko arakria ariko arasemerera ariko ararira ava mu isi aduga iwanje sizi ko muvi cyo bisigura sekundi kurira amaraso najambwe yuko ukoze icyaha ugiriye umuntu nabi dufata ko rero ufashe umugore wawe uramutaye hanze umugire nabi uramutaye wigiye gufata uri umugore ariko ararira n'abana bawe bishwe n'inzara ari amarira agumaduga imbere y'Imana amarira y'umuntu agiriwe nabi araduga imbere y'Imana nimba wishe umuntu ugasiga impfuvyo ugasiga abapfakazi nuvuga yuko amarira araduga imbere y'Imana nimba wivye ushobora kwa wivye umuntu hamukwibaza ngo ntiyakubonye uwo wivye ntiyakubonye nta numwe yakubonye nta numwe gukurikiye nta police yagukurikiye ariko uriya muntu ushize mu ngorane mu bukene mu ngorane kwera wivye ari yamarira aririra Imana uriya mubabaro uduga imbere y'Imana cyane abwe yuko yuko zikibi hari inkurikizi zigukurikira nubwo wohunga nubwo wava mu gihugu kana mukini gihugu nubwo yuko ikibi wakoze kiragukurikira ahuja hose niyo nyigisho dukwiye kwiga ngaha yuko kukigenza neza tugakurikiza ijambo ry'Imana ntidukore ikibi kuko ikibi kiragukurikira nubwo haca imyaka ingahe kiragukurikira ngo marira ya mwene so araduga imbere yanje umurongo wa 11 verse 11 avuga ngo uzovumwa Imana cimuvuma ikivuma n'isi ngo isi yuguruye akanwa yakira amaraso ya mwene so biva yuko iyo si nizo sura kumera kandi kitivera ni wari ma cyane wahinga ntuzosura kwimbura kandi uzogoma wangara ku isi uzogoma wangara ube wangara ku isi nuva yuko hari umuvumo wa cimujako kwera ibyo yakoze ndajabwiye yuko ikibi dukora icyaha hariho inkurikizi nje gituma rero wagire nawe umuntu ni byiza kuja gutunganya nawe kuko amarira y'umuntu warenganije araduga imbere y'Imana afise ubushobozi kwa muzineza yuko icyaha cyose gifise inkurikizi mbi nimba abantu bagire nabi nimba abana wafashe ku nguvu nimba abana warenganije nimba abantu wivye n'umwanya wo kuja gutunganya imbere y'Imana kugira ugire amahoro kuko nta mahoro ugira ushobora kuba ufite amafaranga mugatamba ahoro ushobora kugira amafaranga ntusinzire kubera iki kubera ibyaha wakoze muri kahise ni byiza gutunganya wihane imbere y'Imana wihane n'abantu wagiriye nabi ikindi nashaka kurangiza ko uno munsi nuko umurongo wa 13 Imana imaze kwereka Kayini ibizokurikira inkurikizi gihano ngira zo kwangara ngira sita zomera umurongo wa 13 havuga ngo Kayin dit à l'Éternel Kayin abwira Imana ngo mon châtiment est trop grand pour être supporté singe muvyumva igihano umpaye kiraremereye ntaho cihanganira siko muvyumva umuntu adatinya Imana umuntu atuba Imana yitaho inkurikizi zica araba ubunini bw'icaha hakwazwa n'icaha sinzi ko muvyumva Kayini ntiyabajwe n'icaha yakoze ntiyabajwe nuko yishe mwene se abajwe n'ibigira gukurikire abazwa n'isita zomera abazwa n'ingiragira yangare muza gusoma neza ase ubwo wako ni agenda kwangara bazona mwica ako ariraba ntacho mwene se amubwiye abe ntacho amubwiye siko muvyumva nakwihana kuri muri we ejo zo bisigura neza ingene ha haniniya umuntu yakijijwe umuntu yakangutse akwiye kwiga kutinya imana akanka icyaha agatinya icyaha gusumba gutinya igihano cy'inkurikizi zica ndi wabazigame tuzobandanye cyo.